ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Wadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri website radio yacu voa.com, ikaze mu makuru yacu yo muri kakanya. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi bange dufatanyije kuyabagezaho. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayagejeje ijambo ku Banyamerika, ijambo umukuru w'igihugu ageza ku baturage buri mwaka.
Well, I know this nation. We'll meet the test. Protect freedom and liberty. Expand fairness and opportunity. And we will save democracy.
Prezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ageza ijambo ku baturage, turarigarukaho mu kanya muri aya makuru. Abimukira 500 binjiye mu gice cya Melilla banyuze ku mupaka w'igihugu cya Espagne bavuye muri Maroc. Na Uburusiya buratangaza ko bumaze kwigarurira umujyi wa Kherson mu majyepfo ya Ukraine. Abanya-Ukraine bo bakavuga ko bakomeje kurwanira muri uwo mujyi. Aya makuru n'ayandi ni mukanya ntimujye kure. Abakuru y'Ijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino, duhereye kuri iyo tubabwiye mu ngingo z'ingenzi. Ukraine iravuga ko ikomeje kurwanira mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu ishaka kuwugumana. Uburusiya bwo bukavuga ko bumaze kuwigarurira. Fidel Niyongabo.
Uburusiya bwongereje ibitero by'amabombe mu bice bikomeye bibamwo abasivile. Ibihugu byo mu burengero bw'isi bifise impungenge kw'ico gihugu kiriko gikoresha uburyo bukomeye kugira gishobore kwinjira mu isagara cari citeze ko cari gufata atangorane. Ibitero bikomeye by'amabombe byabereye mu gisagara ca Kharkiv kiri mu buseruko bw'igihugu, kirimo abantu umuriyoni n'ibihumbi 500. Inyubakwa ziri mu gice kiri hagati muri ico gisagara zasenyuwe n'amabombe. Abategetsi bo muri ico gisagara bavuga ko abantu 21 bishwe n'ibisasu vya muzinga n'amabombe y'indege z'ingwano mu kiringo c'amasaha 24 arangiye. Abandi 4 bishwe mu gitondo c'uno munsi kuwa gatatu. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijambo ryiwe ry'umwaka yashikirije Abanyamerika mu ijoro ryejo kuwa kabiri yatangaje ko Prezida w'Urusiya Vladimir Putin yari yibajije ko yari kwinjira muri Ukraine atangorane na gatoyi kandi kwa makungu yari kurorera. Ngo yamara yahanganye n'uruhome rw'inguvu z'Abanya-Ukraine atari yiteguriye canke yibajije. Uburusiya butangaza ko bwarungitse ababuserukira mu ncuro ya kabiri y'ibiganiro vy'amahoro muri Bielorusiya hafi y'urubibe. Yamara Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Uburusiya bukeneye guhagarika ibitero vy'amabombe niba bushaka kuganira ivyerekeye amahoro.
Fidel Niyongabo, urakoze. Turacyari kumwe. Habimukira 500 binjiye mu gice cya Melilla baciye ku mupaka w'igihugu cya Espagne bavuye muri Maroc, nk'uko ubutegetsi bo mu icyo gice babitangaje kuri uyu wa gatatu. Nanone Fidel Niyongabo.
Sabrina Mo aserukira Leta ya Espagne muri Melilla yabwiye radio yaho Sedena Cop ko yatangajwe nuko abantu barenga 2000 bagerageje kwinjira muri cyo gice bavuye ku butaka bwa Maroc. Igitegeri kinini cyane kitari bwibonekeza imbere yaho. Abantu bariko bahunga ubukene canke uruhagarara bararindira indwi canke mbere n'amezi atari make mu micungararo y'ibice vya Melilla na Ceuta vyegukira Espagne biri mu buraruko bwa Afrika ku nkengera ziba hari Mediterane, kugira haboneka akaryo ko guca mu ryahumye abapolisi ku mpande zose z'urubibe. Babishoboye baragerageza kubandanya bagana igihugu cya Espagne hamwe n'ibindi bice by'Uburaya. Radio Sedena Cop yerekanye amasanamu ya video ku mbuga ngurukana bumenyi y'abimukira bariko bagira iminsi mikuru bamwe muri bo buzuye amaraso igihe bariko berekeza ikibanza c'abimukira hagati mu gice cya Melilla. Icyo kibanza gishobora kwakira abantu 480. Ibiro vya Leta yaho vyasohoye itangazo rivuga ko abajejwe gukingira imbibe za Maroc barengewe igihe abantu batari munsi 2500 bagerageza kwinjira mu gice cya Melilla igihe c'isaha 5 n'igice zo mu gitondo zaho. Bamenyesha ko abantu bari bitwaje inkoni bateye amabuye abari bajejwe gukingira imbibe. 500 muri bo bashoboye kwinjira muri ico gice. Abimukira batatu n'abajejwe gukingira imbibe za Espagne batatu bavuwe inyuma y'uko bakomeretse bisanzwe.
Fidel Niyongabo, urakoze. Mbere yuko tukurekura, tubwire ibiteganijwe ku muryango w'abibumbye uwemeza ku nshuro ya mbere uyu munsi kuwa gatatu umugambi ujyanye n'amasezerano yo guca plastike mu mahanga.
Ishirahamwe ONU rimenyesha ko ari amasezerano azoba akomeye cyane yerekiye gukingira ibidukikije azoba ashyitswe ko kuva habaye amasezerano ku ihindagurika ry'ibihe y'ipari yo mu mwaka w'2015. Ibihugu bigize ishyirahamwe ONU byagize ibiganiro mu kiringo kirenga indwi i Nairobi muri Kenya kugira byumvikane ku masezerano agenewe kugira umuziro ibintu bya plastike bigiramira bikomeye ibidukikije. Tegekanijwe ko abategetsi b'amareta bemeza mu mpera z'uyu munsi ingingo itegekanya ibizoba biri muri ayo masezerano bitegekanijwe ko azoherahezwa mu mpera z'umwaka w'2024. Itangazwa na Inge Anderson, umuyobozi nshingwabikorwa w'umugambi w'ishyirahamwe ONU ujejwe ibidukikije, yabwiye abaserukira ibihugu byabo bari Nairobi ko amasezerano agira umuziro ikoreshwa ry'ibintu bya plastike yoba ari amasezerano akomeye cyane. Yamararagabisha ko kugira amasezerano ariyo yose ashikwe ko bizova ku vya nyuma bizoba biri muri ayo masezerano akirikaraganirwa. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryatangaje ku munsi wa mbere kw'integuro y'ingingo itegekanijwe ko ifatwa uno munsi kwa gatatu ivugwa ko amasezerano agira umuziro ikoreshwa ry'ibintu bya plastike azotegerezwa kubahirizwa.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda wa eshatu radio yacu voa.com naho murahadusanga naho kuri Facebook na Twitter ni kuri @voa radio yacu. Okanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Dari nababwiye rero ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye agejeje ijambo ku baturage ba Amerika, ni ijambo umukuru w'igihugu ageza ku baturage buri mwaka avuga ku bibazo bitandukanye. Iryo mwaka rero rikaba ryibanze ku ntambara ibera muri Ukraine uburusiya bwashoye kuri icyo gihugu. Tukivuga rero ku by'iryo jambo, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yarigarutseho aganira na Professor Athanase Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago, amubwira uko yaryakiriye iryo jambo. Turarigarukaho mu kanya karibuze, ariko reka tubanze twumve icyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Professor Athanase Gahungu.
Ikintu cya mbere cyanejereje mu ijambo ry'ejo ni uko kuva mba muri kino gihugu ndonka ubwenegihugu ntari bumve ijambo ryashoboye ryoha kunganya ibyo yavuze ejo Perezida Biden. Wumvise uko yabivuze, hari abantu bari bamaze kuza baravuga bati kumbure Perezida Biden aje muri iyi minsi, uko abantu bamwendera byarasubiye hasi bose. Nibaza yuko aricyo gituma abamufashije kwandika ijambo yashyikirije abanyagihugu muri State of the Union baryohoreye neza rikajyoha kandi abantu bakarifata neza. Twagiye turaraba ko abantu baza barava baba ba Republike baba ba Demokrate kujya kuntu baza barava hasi bebe berekana yuko ibyo umuntu ariko aravuga nibyo. Byararyoshe rwose kubona yuko ikintu umuntu yo kwita bipartisanship cyarabaye mu ijambo ryabaye cyo
kuvyerekeye ingwano mu gihugu cy'Uburusiya. Perezida Joe Biden yarashikije Abanyamerika utwigoro yagize kugira ngo amakungu yose yifatanye na Amerika mu kurwanya no mu gutuza eka no kwiyamiriza ibitero by'igihugu cy'Uburusiya muri Ukraine. Icyo kintu mubona ko ari ikintu yashoboye kujijura ko Abanyamerika
cya kintu yaragishikirije neza. Kumbura abantu bazuvuga bati icyo kutwereka neza turi Abanyamerika, icyo dukuraho muri ibyo turiko turagira mu kigoro turiko turagira. Nibaza ko yabigize kwerekana yuko Uburusiya na Perezida Putin ubu bazoba barupfabonye ne amafaranga yabo yagabanutse, bakababuza ngubu ngo indege zabo zisubire guca hejuru ya Amerika, amafaranga yaho bimwe bita stock market bikaba byagabanutse rwose. Hanyuma ukabona nuko bariko barafasha abaraha amafaranga barungikiye Ukraine. Hanyuma kandi agaca ahumuriza Abanyamerika ati ntimutinye, twebwe Abanyamerika ntituzorugika ingwano muri Ukraine, mugabo tuzofasha ibyo bihugu byose bikikije Ukraine kugira ngo Abarusiya ntibabandanye.
kubindi bintu bihamba yashikeje yaravuze cyane cyane kubyerekeye kiza cha COVID-19 nkuko mwabibonye benshi mu nama shingamateka ntibari bambaye udufukamunwa ijambo yashikeje kwerekana ko icyo kiza yakoze ibishotse byose kugira ngo agituze ni ubutumwa abanyamerika nka bose bashobora guhurirako
ego n'ubutumwa bahuriyako kukurabona kuva bya COVID bitagura abamwe baratatatse batwembe dutegerezwa kubona izo maske ubwo bupfukamunwa bukwiye hose tukabona aho umuntu yoza gusuma abana bakigira muhira abandi nabo bati ibyo o ntabwo dushaka ubu rero kubona Perezida Biden ubu rero ko twamaze kubona yuko abagwa ibyo kurwara corona ibyo kwicandagisha byamaze kuba neza kurwara corona byasubiye hasi ati reka rero tureke abantu bidagaze nk'uko bahora kandi yaciye abyerekana uwariko araraba kuri televiziyo Perezida Biden n'abamukurikira nabo bari kumwe nta bupfukamunwa bari bambaye abari bambaye ubupfukamunwa bari bakeyi rwose bari bakeyi rwose
muri politiki yo mu gihugu hagati Tanzania gahongo nk'uko mubizi ni ifaranga ryarataye agaciro ibyo bita inflation abanyamerika bagiye kugura lisansi y'imodoka zabo basanga izimbye amajambo yashikirije ku byerekeye ukuntu ubutunzi bwifashe ukuntu amataxi ka muri rusange ibintu byose biraje nshinga abanyamerika muri baza ko ashobora kuba yarabahaye akizero
akizero iyo amafaranga yamaze gukoroka Frederico akizero karahita karagora kuza mugabo yarabishikirije neza ababwira ati ikintu kigoye nuko muri iminsi ibintu byagoye karugira abapesanse ibyo ibitoro ibiduginywa ibitoro ndeye binywa bikaduga twebwe icyo twabonye mu Banyamerika ni uko abantu uko ibyo bintu bakora batumye biba byinshi umuntu akaza kugura kuri menshi aho gufata bakagabanya amafaranga yo gukora ibintu ngaho abantu amafaranga asanga ikintu bagikoze ku mafaranga ku idorari rimwe mugaba bagaca bakigurisha ku muntu amadorari 30 ibyavuze yuko ariyo makosa ari karaba agomba rero yuko ibyo o yogabanuka hanyuma ikindi yabwiye abanyamerika kandi bahuriye ko nuko agomba yuko ubu abanyamerika bagura ibintu byakorewe muri Amerika kandi yakozwe n'ubuhinga
bw'Abanyamerika. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro na Professor Athanase Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago. Reka nanone tukivuga ku bijyanye n'imirwano yo muri Ukraine, ambasaderi uhagarariye Burundi mu Burusiya yahuje abarundi baba muri icyo gihugu kugira ngo yumve uko bamerewe muri iki gihe uburusiya bwateye Ukraine. Nanone turaza kusaba mugenzi wacu Frederic Nkundikije atugezaho ikiganiro yaganiriye n'uwo ambasadere n'ibyo yaganiriye nabo barundi baba muri Ukraine.
Abanyeshure bari muri Ukraine bamwe tumaze kumva ko hari abashoboye gusohoka baravayo barajya mu bihugu nka Polonye, hari uwagiye muri Slovakia, hari n'uwundi yaraye ashoboye kuvayo ejo. Uno munsi rero baciye ngo baburiza amamodoka n'abo bari kumwe bose baca batwara i Berlin mu Budagi. Abo barashoboye kuvayo, hari n'abandi babiri bari bamaze kuvayo babo bavuye mbere bari muri Polonye. Mugabo harashikayo abandi barundi bakiri muri Ukraine, harimo abijayo kera bagaca bagumayo, hari n'abandi bari baheruka kugendayo bari bamazeyo iminsi mike. Ubu rero nibo abo basigayeyo nibo bagira ngo bigoye ingene bazovayo kuko biriko biragorana cyane. Si na benshi mu bisanzwe, si benshi kubera abaja muri Ukraine ni abagenda ku giti cyabo binjira amashuri kuko abantu bafite amabursa ya Leta.
Ikintu Burundi buriko burakora kugira ngo bufashe abo Barundi muvuga ko bataravayo n'inkike?
Icyo turiko turagerageza gukora, turahana amakuru, hanyuma jewe abanshiye ko nkaca amakuru ndayashikiriza ubutwara ambasade y'u Burundi muri Turikiya, kuko niwe asanzwe araba Ukraine, nawe agaca afata amatelefone bakavugangira bakavugana nabo bantu kuko bishatse aho dufite amatelefone bishatse yamuha hanyuma nabo akagerageza ingene abafasha hanyuma ntabwo bazoba bagiye nabo muri ahari ubuserikizi bw'Uburundi kugira ngo ambasade bashyizwe hariya icyo gishobora gufasha bizofasha
muri iyi minsi mwarakoresheje inama abarundi bari mu Rusiya nabo nyine murashaka kutubwira ukuntu byifashe mu Rusiya kuri abo barundi turazi ko no mu minsi heze mu mezi aheze batari borohewe cyane cyane n'ubwicanyi kenshi bwarundira abanyafurika ubu abo barundi inama mwabagiriye ni iyihe muri iki gihe igihugu cy'u Rusiya kiri mu ngwano n'igihugu cya Ukraine
cya mbere cyo kwari kubaremesha kubabwira yuko igihugu cy'u Burundi kikurikiranira hafi biriko biraba kandi n'ubuserukizi bw'u Burundi aho turi dukurikiranira hafi biriko biraba tubatera intege rero ko batubwira ubwoba kuko naho intambara iri kuyera hanze y'u Burusiya hariho inkurikizi nyinshi zishobora kubashikira baranezuvuze ko cyane cyane duhereye kuri ibi by'agafashanyo kabo k'amabuse kubera bijya bihano bafatiye iki gihugu bishobora kugorana ku gafashanyo k'abashikire kaba rero twarabaremesheje tuvuga yuko igihugu cy'u Burundi kizogerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ako gafashanyo kazobarongere ukundi ko bashikira icyo rero cyarabashimishije cyane hanyuma ikindi nacyo kwari kubasaba yuko bubandanya biga hanyuma bakitwara neza birinda kugira uruhande babegamiye kuko ibyo ntibaraba babireke barekere abagira politiki bagire mugabo bobo cyane cyane bige hanyuma biyubare bagume barikanire kugira ngo ntihazogire ubagirira nabi kubera icyo ni izo mpanuro impanuro duhora dukunda kuza turabaha kenshi mugabo rero icyo gihe ku munsi wa mbere iyo nama icyo twarabishyigikiye ko cyane kuko nabo bavuga bati inzara izaba itwica niyo itashoboka ko agafashanyo u Burundi bucumbikira kaza karadushikira
ambasaderi Edouard Bizimana murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi rya Amerika
namwe murakoze cyane
Ambassador Edouard Bizimana uhagarariye u Burundi mu Burusiya mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Frederic Nkundikije nawe tugushimire.
Bakunzi b'imikino, irushanwa nyafurika rya basketball riragarutse ku nshuro ya kabiri. Iryo y'umwaka ryitabiriwe n'amakipe 12 y'ibihangange ya Afurika. Ruzambika na guhera tariki ya 5 y'ukwa gatatu kugeza 28 z'ukwezi kwa gatanu. Turagutumiye gukurikira ijwi rya Amerika izakugezaho iyo mikino yose. Kwese hamwe ibihugu 54, amakipe 12, umugabane umwe hatsinda umwe. Karabaye.
Arabararitse rero mugenzi wacu Edi Rwema nkuko mumaze kubyumva muzakurikire iyo mikino radijwe rya Amerika ibiganiro byacu tubikomereze ku kiganiro bungabunga ubuzima.
Umuriro, kubabara umutwe n'umunaniro ni ibimenyetso indwara z'ibicurane COVID-19 na malaria zihuriraho. Mu gihe virusi ya corona ikwirakwira ku isi hose, inzobere zivuga ko iyo virusi ishobora gutera urujijo igitangira kubera ko igira ibimenyetso bimwe n'ibyizo ndwara tuvuze. Bavuga ko ibyo bishobora gutuma bitoroha kumenya ko ari malaria mu turere yiganjemo. Nk'uko ikigo gishinzwe gucunga indwara no kuzikumira cya Amerika kibivuga, zombi COVID n'ibicurane bishobora kutagira ibimenyetso kugeza bigeze aho bikara. Nk'uko babara mu muhogo, kuribwa umubiri wose no guhumeka bigoranye. Cyokora umuntu ufite COVID-19 bishobora kumufata igihe kirekire mbere y'uko abona ibimenyetso ugereranije n'urwaye ibicurane. Tunyarukire muri Mozambique aho abantu 100 batonze umurongo ahapimirwa COVID-19 biturutse ku cyorezo cya virusi y'ibicurane bikaze. Ni mu gihe kandi umubare w'abasanganwa virusi ya corona wiyongereye cyane mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere.
Virusi y'ibicurane itera ibimenyetso bisa n'ibya virusi ya COVID-19 yo mu bwoko bwa Omicron yatumye ababarirwa mu 100 mu ntara ya Manica muri Mozambique bajya kwa muganga mu cyumweru cya kabiri cy'ukwa 12 k'umwaka ushize. Umubare w'abajya kwa muganga muri iyi minsi ariko wagabanutseho 1/2.
Umubare w'abaza kwivuza bafite indwara z'inzira z'ubuhumekero waragabanutse. Umubare w'abandura COVID-19 nawo waragabanutse mu mashami ashinzwe ubuvuzi. Cyakora iryo gabanuka ntiriratugeza ku rwego twariho mbere y'ibiruhuko.
Abarwayi b'ibyo bicuranaho muri iyo ntara bagaragaza ibimenyetso bisa nk'ibya Omicron nk'inkorora yumye ndetse n'umuriro. Abategetsi ba Mozambique bemeje ko hari ibyago byo kwanduzanya cyane banasaba abaturage gukaza ingamba zo kwirinda.
Umubare wo hejuru w'ubwandu wagaragaye mu cyumweru cyo kuya 31 z'ukwa mbere. Twagize ijanisha ry'abandura ringana na 58%, birimo biragabanuka. Iki cyumweru twagize ringana na 32%.
Nelisio Joachim, umunyeshuri mu mashuri yisumbuye, yamaze ibyumweru byinshi ashinjwa n'umuryango we kubakurira icyo bita virusi ya corona, ariko biza kugaragara ko byari ibicurane.
Nabaye wa kabiri mu kwandura ibicurane iwacu. Abandi bagize umuryango bibwiye ko ari COVID, ariko kubw'amahirwe nari narafashe dozi ya kabiri y'urukingo rwa COVID, n'ibimenyetso byagiye bigabanuka uko iminsi yashiraga.
Uyu munyeshuri wa kaminuza we ku rundi ruhande yagize impungenge acyandura ibyo bicurane.
Bwa mbere natekereje ko ari COVID, ariko nagiye ku kigo nderabuzima baransuzuma, basanze nta bwandu bwayo mfite, numva ndiruhukije. Nubwo biri uko ariko, nahise mfata umwanzuro wo kujya kwikingiza indi doze y'urukingo.
Nubwo muri iyi minsi umubare w'abandura wagabanutse, abategetsi bashinzwe ubuvuzi bafite impungenge ko hadakurikijwe ingamba z'ubwirinzi, umubare w'abandura COVID n'uw'abandura ibicurane ushobora kwiyongera kandi.
Iri tsinda rigizwe n'abagera ku 6,466 bose hamwe tugomba kugeraho. Muri abo 4,412 ni abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi, 1,750 n'abafite indwara zidakira, ndetse 44 baba mu nzu rusange.
Kuva icyorezo cyadutse nta cyangezeho, simbiza hari wenda n'uko mba njyenyine.
Naje hano kwikingiza mu rwego rwo kwirinda ibyo bintu. Nabonye abantu benshi barimo kwandura COVID.
Intara ya Manika ya Mozambique yagaragaje ko muri iki cyumweru hari abarwayi ba COVID-19 bagera ku 3,300 bose hamwe. Kuri uwo mubare wose, abagera kuri 15 nibo barimo gukurikiranwa mu bigo bivura COVID-19.
Muganga Elisha Osati ku bitaro Muhimbili i Dar es Salaam muri Tanzania arasobanura ingorane ziboneka mu gusuzuma ibicurane COVID-19 na malaria n'uko zakemuka.
The flu and COVID, both of them are caused by the viruses.
Uzagira umuriro, ucika intege, uribwa umutwe, bamwe ndetse bazagira isesemi banaruke. Twabonye ibyo bimenyetso byose kuri COVID, ibicurane na malaria. Rimwe na rimwe biragora kuzitandukanya, ariko nk'urugero kuri COVID, umurwayi azahumeka bigoranye kandi agire ibicurane n'inkorora. Rero ku bicurane ibimenyetso bijya kumera nk'ibyo, ariko umuntu urwaye ibicurane nawe agira inkorora ndetse ishobora kubiruse cyangwa se iri munsi y'urwaye COVID, kandi byombi biterwa na virusi. Ikibazo cyo kwanduriramo izindi ndwara kiriho muri Tanzania. Mu gice kibasirwa cyane na malaria, hari aho usanga irwawe n'abantu benshi, none haziyeho na COVID. Ku bw'ibyo rero hari ingorane ikomeye ko abantu bashobora kwanduriramo izindi ndwara.
Raporo iheruka ya OMS ivuga ko abantu bandura COVID-19 buri cyumweru bagabanutse mu mpande zose za Afurika. Umubare w'abahitanwa n'iyo ndwara waguye ku nshuro ya mbere kuva inkubiri ya kane igeze mu bushorishori. Matsidiso Moweti, umuyobozi wa OMS muri Afurika.
Ku nshuro ya mbere kuva Omicron yadukana inkubi ya kane, ubwandu bushya muri Afurika burimo kugabanuka cyane, ndetse hari n'icyizere cy'uko abahitanwa n'iki cyorezo bazagabanuka. Ubwandu bwagabanutse ku rugero rwa 20% mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, mu gihe umubare w'impfu wagabanutse ku rugero rw'8%. Mu gihe uturere tune twagaragaje ko habaye igabanuka ry'ubwandu bushya, muri Afurika y'Amajyaruguru hagaragaye ubwiyongere bukabije ku rwego rwa 55%, kandi ibihugu bya Tunisia na Maroke byombi byagize ubwiyongere bwihuse cyane ku buryo byarushije umubare w'abanduye muri Afurika y'Epfo.
Amapfa akabije muri Somalia yatumye miliyoni z'abantu batungwa n'imfashanyo y'ibiribwa. Ibihumbi barirundira mu mijyi bahunga inzara, babayeho nabi aho bari nta suku ihari muri ibi bihe by'icyorezo. Inkuru ya Mohamed Sheikh Nor i Mogadishu mu ijwi rya Edirwema.
Abanya Somalia bo mu byaro bahunga amapfa buri munsi baragira mu nkambi z'imbere mu gihugu ziri mu nyengero z'umurwa mukuru Mogadishu. Mu nkambi ya Naja, Muhubo Adam, umubyeyi w'imyaka 45 ufite abana bane, arimo gutegura ifunguro ry'umuryango we. Aha bahageze mu cyumweru gishize nyuma yo guhunga icyaro kiwabo cya Lowa Shabele kiri mu birometero 90 uvuye kuri inkambi.
Twahavuye kubera ko harashize ibihembwe bibiri byikurikiranya nta mvura kandi izuba ryari ryaratsembye amatungo n'imyaka. Twagenze umunsi wose n'amaguru tugera aha mu nkambi.
Ariko kandi ubuzima muri inkambi yuzuye abantu nabwo buragoye. Nuru Hassan Ali w'imyaka 56 aragaragara nk'ushaje cyane, aragaragaza intege nkeya cyane uko agenda gake gake iruhande rw'utuzu aho mu nkambi.
Amatungo yanjye yatangiye gupfa kubera amapfa yabaye maremare, bityo ahitamo guhungana n'abana nyuma bagera mu nkambi. Ariko n'ahantu nta kintu dufite, n'abana barashonje kandi ntacyo kurya bafite, nanjye ndarwa.
We n'umuryango we w'abantu batandatu nawo mu cyumweru gishize bahunze inzara mu cyaro cy'iwabo.
Inkambi ya Naja icumbikiye imiryango 370 imaze igihe gito ivanywe mu byabo n'amapfa, kandi amatungo yabo yose yarashize. Nta nkunga na nkeya barimo kubona, yaba iturutse muri leta cyangwa mu miryango nterankunga. Nta macumbi yo kwikingamo izuba, imbeho n'imvura. Kuba nta mvura nibyo bituma bahunga ku bwinshi bagana mu Mogadishu.
Abategetsi b'akarere bashinze Madame Faiza Omar kugenzura ibijyanye n'abagera mu nkambi ari bashya. Muganga Abdirazak Yusuf uyobora ibitaro bya Martino avuga ko ubwiyongere bw'abo baturage burimo kurushaho gushyira urwego rw'ubuvuzi rw'umujyi mu kaga.
Amapfa yateye mu gihe barimo guhangana n'umutwaro w'ukongera kwiyongera kwa COVID-19. Icyo amapfa yakoze ni ukongera undi muzigo kuri icyo kibazo, ibyakuriye uburwayi n'impfu. Amapfa ubwayo arimo guteza undi mubabaro n'akaga mu gutuma icyorezo gikwirakwira.
Leta ndetse n'imiryango nterankunga ishamikiye kuri Loni batanze inkuru za ko ababarirwa muri za miliyoni muri Somalia bakeneye imfashanyo y'ibiribwa mu buryo bwihutirwa. Abategetsi kandi bavuga ko ibihumbi by'impunzi ziri mu nkambi zegereye Mogadishu ziri mu byago byo kwibasirwa n'ibyorezo biturutse ku ibura mu isuku n'isukura, ubucucike bukabije ndetse n'amazi mabi.
Ubushinwa bumaze igihe bujyana ubuvuzi bwabwo gakondo mu mpande zose z'isi harimo na Afurika. Mu gihe bivugwa ko iyo miti y'ibyatsi ifasha mu cyorezo cya COVID-19 yakiriwe neza na bamwe, abandi bageze impungenge mu bijyanye n'uburyo ikora no kuba nta mategeko ayigenga ariho. Victoria Munga i Nairobi muri Kenya mu ijwi rya Themistocle Mutijima.
Ku myaka 85 y'amavuko, Pal Singh ari mu barwayi 100 baba bafite gahunda za buri munsi zo guhura na muganga ku ivuriro Oriental Chinese Herbal Clinic ryo mu mujyi wa Nairobi. Amaranye imyaka 5 uburwayi bw'umugongo, arashakira ubuvuzi kuri iri vuriro.
Harimo itandukaniro rito nk'uko nabimubwiraga. Ubu hashize icyumweru, bizafata nibura izindi nshuro ziri hagati ya 12 kugeza kuri 15 nyuma.
Ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa buragenda bukundwa muri Afurika nk'uko ubushakashatsi bwo mu 2020 bwakozwe n'ikigo mpuzamahanga cyo mu Bushinwa bwabigaragaje. Inyandiko yo mu kwa kabiri kwa 2020 y'umushakashatsi w'i Beijing yatangajwe mu kinyamakuru cya leta China Daily yavugaga ko ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa buzazamura ubukungu bw'Ubushinwa, bugatanga umusanzu ku rwego rw'ubuvuzi mpuzamahanga kandi bugaragara nk'ubuzafasha mu kuzamura ijambo icyo gihugu gifite mu isi. Nyamara abaganga babyigiye bavuga ko abarwayi barimo kwirengagiza ingaruka mbi zaboneka mu gihe iyo miti ikoreshejwe kenshi cyane.
Themistocle Mutijima aratubabarira amasaha aratujyanye. Tunisegure ku bakunzi b'ijwi rya Amerika kuri ya nkuru tutabashije kubagezaho ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden waragejeje ijambo ku baturage ba Amerika. Turayigarukaho mu makuru yacu ataha. Reka nshimire mwese mwari muduteze amatwi, nshimire n'abagenzi banjye bafashije kubagezaho aya makuru. Gedeone Cyubahiro ku uhanga bw'ibyuma, Jeffrey Mutagoma kuri mikro, twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.